Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwana mtenchwa timwese dutera manyekuru mwusi wakana itariki milongine mwe ukwezi kwa gatano umwaka w'ibihumbi na cumi na gatano mulikumu na Federike Mundikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Kumusaga iyo myiyerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade.
Aho ni muri komune ya Musaga aho inkoho zariko zirasana mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Turagaruka kuri inkuru mu kanya kari imbere. Dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutseneza Eugenie, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye.
Waramutse nawe Frederic, mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahereye mu Burundi, aho umusirikare umwe yaraye arashwe hakicwa mu murwa mukuru Bujumbura, ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba Perezida Pierre Nkurunziza kutaziyamamariza manda ya gatatu. Umukapitene mu ngabo z'u Burundi yabwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko uwo musirikare yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa kubigaragambyaga bateraga amabuye. Ubushyamirane bwabaye mu gihe Perezida Nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'ay'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Nta kiramenyekana niba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya Perezida riteganijwe ku itariki 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika basabye Perezida kuyigize inyuma amatora kubera ko urugomo rukomeza kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ubushyamirane mu gihugu burimo gutuma haba ubwoba bw'uko u Burundi bushobora kongera kugwa mu icuraburindi. Icyo gihugu cyahuye n'intambara yamaze imyaka 13 irangira mu mwaka w'2006. Yaguyemo abantu babarirwa mu 300,000. Kubyerekeye u Rwanda, akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya Afurika ku mutwe w'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kumvise ubuhamya n'ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda hamwe n'uwabivuguruzaga. Ejo kwa gatatu tariki 22 ukwezi kwa gatanu hinaha i Washington, umuryango Democracy in Rwanda Now mu magambo ahinnye DIRN utabogamiye kuri leta washimye umuyobozi w'ako kanama gashinzwe ibibazo bya Afurika karebe ibyerekeye ubuzima n'uburenganzira bwa muntu muri rusange n'imiryango mu rwego mpuzamahanga usaba ko hakorwa iperereza ku bikorwa by'ihohotera ry'ikiremwa muntu mu Rwanda harimo iyicwa n'izimira ry'abantu abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. DRN iravuga ko ibyo bikorwa by'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu bikorwa mu Rwanda no hanze y'igihugu. Twagerageje kuvugana na bamwe mu batanze ubuhamya ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko zabonetse mu mwaka w'2011 mu gihe cy'umukwabu wakozwe ku rupangu ingabo za Amerika ziciyemo uwari umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden muri Pakistan. Izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya Amerika byavuze ko zisohowe nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya Amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'2014 ushize ryabiteganyaga. Icyemezo cyo gushyira ahagaragara izo nyandiko gihuje n'ibyo Perezida Barack Obama asaba byo gukorera mu mucyo mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Inyandiko zashyizwe ahagaragara ejo kwa gatatu zirimo amabaruwa bwite ku muryango wa Osama bin Laden, urutonde rw'ibitabo by'Icyongereza byabonetse muri urwo rupangu, ibikoresho byo mu mashini ya mudasobwa n'izindi nyandiko zandikiwe indi mitwe y'abarwanya. Bin Laden mu myaka ye ya nyuma yavuze ko ahangayikishijwe cyane na tekinoloji, ngo yari afite ubwoba bwa tekinoloji yateye imbere cyane yarimo gukoreshwa mu kumuhiga. Umutwe wa Leta Islamike usa n'uwafashe umujyi urimo ibintu bya gakondo muri Siriya wa Palmyra. Ibi bikaba byatumye hongera kubaho ubwoba bw'uko ibintu biranga umurage wa Kiyisilamu bidashobora kugira ikibisimbura byaba bigiye kongera gusengwa. umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza uvuga ko ingabo za Siriya zavuye muri uwo mujyi hafi ya wose ejo kwa gatatu nijoro nyuma y'imirwano ikaze zagiranye n'abarwanyi bo muri uwo mujyi mu majyaruguru y'igihugu. Palmyra irimo ibisigazwa by'amazu bimaze imyaka ibihumbi bibiri ni hamwe mu bice byemewe n'ishami rya ONU UNESCO. Mamoun Abdulkarim ushinzwe ibya kera muri Siriya yavuze ko amashusho hakoze mu ibumba yakuwe muri uwo mujyi kandi ko ubu ari ahantu hatekanye. Cyakora yavuze ko hari ibindi bice n'izindi nzibutso nini bidashobora gushyigurwa. Abategetse muri Siriya n'abo muri ONU barakatakamba ngo amahanga abafashe kurinda aho hantu abarwanyi muri Iraq mu ntangiriro z'uyu mwaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaragiye mu bibazo bya Ukraine atari buri gihe mu buryo bwubaka akaba ngo ari ikimenyetso cyo kutumvikana hagati y'ibihugu byombi.
Urakoze Eugene ku makuru heje kudushikiriza. Imyerekano ya biyamiriza kindi kiringo cha Perezida Nkurunziza yarabandanije ejo ku munsi wa gatatu ku musaga aho igipolisi ngo cari gicungereye iyo myerekano ariko kandi nk'uko mugenzi wacu ari mu Burundi Tabita Mukamusoni abitumenyesha inkoho ngo zarasanye cyane muri iyo komine ya Musaga mu ijoro ryaraye rirangiye.
Mu makomini ya Musaga, Kibenga, Kanyosha na Kinindo ziri mu manuko w'igisagara cha Bujumbura imyerekano yabaye utubarabara twinjira muri karitsiye hagati wasanga twugaye abagenda ku buzi bwabo ntibashobora kugenda. Ku Musaga iyo myerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade byategwa n'abapolisi. Abagira imyerekano co kimwe n'ababaho ku Musaga babwije ijya Amerika ko bavyutse mu gatondo kakare basanga abapolisi bahashitse kandi ari benshi. Abo bapolisi bavuye birukanganwa n'abagira imyerekano bakoresheje amabuye babakura ku ibarabara rya kane babashikana hirya yo kujya mbere aho hari nk'isazi itatu mu nyuma abasirikare bahavuye baza basukamo mabisi ariko ivyo vyamaza kanyu rumerumara amasasu yaciye asubira gusamirana aho abagira imyerekano banyanyagiye kubera ivyuka vyokera nayo masasu bicureshe mugabo baca bagaruka mu ibarabara. Abapolisi n'agashavu kenshi bavuye binjira muri karitsi ya hagati n'amasasu. Inyuma y'isaha indwi abagira imyerekano ntibasubiye kunyeguruka ariko ibintu vyagumye ari uko. Isaha icenda n'iminota mirongo itatu haciye haza imashini iza kuzibura ibarabara rya Bujumbura Agenda ryari ryazibiwe n'abagira imyerekano ariko nawo nyene amasasu yagumye araswa ku bwinshi. Ababa muri iyo karitsiye ubwoba bwari bwose bari mu mazu yabo. Intambara nyinshi rero yagiye kuba kuva ku isaha zitanu n'igice gushika ku isaha cumi n'imwe. Abapolisi bari ku bwinshi ku ibarabara rya gatatu iruhande yaho bita Okumimba ni mibohero rikuru ry'u Burundi. Gushika ku isaha cumi na zibiri zo kuri wa gatatu abantu cumi na batatu aho ku Musaga nibo bari bamaze kumenyekana ko bakomeretse. Muri bo indwi bakomeretse cyane bakaba bajyanywe mu bitaro bitandukanye batandatu nabo bavurirwaho nyine. Imbere y'umutaga naho batanu nibo bari bakomereye ku myerekano yari kuri wa Munyakabiga batatu bari bakomeretse cyane harimo n'umusirikare yavuye yitaba Imana babiri nabo bavuriwaho nk'uko amakuru dukura muri Croix Rouge abandanya abivuga. Muri iryo shyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge bavuga yuko batorohe muri karitsiye ya Musaga kugira ngo babone ivyononikaye kuko amabarabara yinjira muri karitsiye hagati yari yugaye kuva ku ibarabara rya mbere ryo ku Musaga gushika ahari biro vya komine ya Musaga. Ivyo biruko mu gihe ababa muri karitsiye ya Rohero Mutanga Gihosha Kamenge na Kinamaho ubuzima bubandanya ukuri kwamye. Ibikogwa mu gisagara cha Bujumbura rero hamwe birakogwa ariko muri rusangi biracumbagira kuko gushika uyu munsi abantu batari bake barabuzaho baca kugira bashike mu Burundi na cyane cyane abagenda n'indege. Uyu munsi niho hatangajwe ko ikibuga c'indege cyatanguye gukora. Amashirahamwe atwara abantu n'ibintu mu ndege niyemera kuza mu Burundi kuko umutekano ngo niwifashe neza. Abantu nabo baguma bahunga abaguma mu gisagara nabo no mu micungararo mwicaro bafize ubwoba bwinshi buvana cyane cyane kubihuha bikwiragizwa kuko atama radio akivuga ubu abarongo ya mabanki n'amashiramwe akinga imanuka societe d'assurance bafise ubwoba ko bagiye gutegwa kuko hari amakuru yakwiragijwe avuga ko bahari akagwe kugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rwahawe amakanzu y'abayisilamu kugira ngo ruzotere bice byitirirwa abagwanyi babihevye ba al-shabab ibyo ngo bikazoba kuri wa gatandatu abo barongoye amabanki bavuga ko badafise aho batabariza batazi n'ukuri kose kuri muri ivyo kuko ngo atabinyamakuru bigikora mu gisirikare bavuga ko ayo makuru atayobazi ariko ngo abo bagwanyi baje bazobivuna ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga ku myerekano na mugenzi wacu Desire Hatugimana yarayikurikiranye, reka tumutege amatwi.
Isaza 2 n'igice zo mu gatondo imyerekano niho yatangura muri komine ya Ngagara. Abari muri myerekano bakaba bahitananye mu makartie agize iyo komine bacafata kayira baja guhitana aho muci bitoke kwibarabara biti rya Kanyoni. Kuri iryo barabara abahaba bakaba bashamiranye n'abasirikare bari bahacungereye aho baziburura ibarabara abanyagihugu nabo bazibira. Iryo barabara rikaba ryari rizibije ibiti, amabuye, amayarara yose niho bari bayamenye, bikaba vyatumwe ko hari imodoka y'igipolisi yaciye muri iyo komine ya Cibitoke ku ibarabara rya gatandatu igendera rasa abanyagihugu bakamenyesha ko kuzibira ari ukwikingira.
Uyu munsi nyine basubiriye bagira manifestation nk'uko byari bisanzwe atakindi nakimwe bafise kuvuga ngo bagire na umupolisi w'umusirikare barayigira neza kanya haca haza nyene abapolisi batera lacrimogene zitatu bongera baranarasa hanyuma abanyagihugu bariko bagira imyerekano bashobaduga mu makartie baca baza kuri rya Kanyoni nico gituma baciye bagira ishavu baca bazibiri barabara kubera haci haza n'indi moto yari y'igipolisi irarasa kumva rero bashaba bishura ko ari umwasi bashaba zibiri barabara kugira ngo barabe kuyo mwasi bugubona
ariko none ibarabara nizo kumariza ibihe
ibarabara mu gihe babujije kugira imyerekano bari kuri rwanda bwizwa shingiro mu gihe baguma baburagiza kandi atakintu nakimwe babujije mu gihe bariko byamiriza manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu ari yatumwe baje mu ibarabara mu gihe ataravuga ati turahe byo manda nibaza yuko bazongubagira myerekano kandi iyo myerekano ntibazigira bayireka kugeza n'abavuze ati jewe ndahebye iyo mana ndabona ko atari iyiwanje.
Abo bari muri iyo myerekano igisirikare cyatinze kirababisa baca baja kwifatikanya nabo muri komine ya Buterere amabarabara akabari yazimye kubera ubwinshi bw'abari muri iyo myerekano. Twarondeye musitanteri wa komine Ngagara Gahungu Desire kugira ahanurugwaruka arongoye muri bino bihe atakintu gikorwa atari myerekano tumutoye ku telefone tumaze kumwidondora nico twifuza yaciye aducira ko telefone. Muri komine Nyakabigahoho kuri no wa gatatu humvikanye amasasu menshi cyane ariko nticabujije ko abari bitavye iyo myerekano bayibandanya. Iyo myerekano rero yo kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza asubira kwitoza yahitanye umusirikare abari aho yapfiriye bakaba batumenyesheje ko yahitanywe n'urusasu. Colonel Gaspari Baratuza avuye igisirikare cy'u Burundi twamurondeye kugira atubwire uba yarashe uwo musirikare akaba yatubwiye ko yari mu nama aza kugira ica bivuze ko ahejeje kubitohoza. muri iyo myerekano kandi yo mu Nyakabiga hari abantu batatu bari muri iyo myerekano bakomeretse barashwe ipikipiki imwe nayo ikaba yaturiwe Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Abarundi barabandanya kugira ico bashikirije kubiriko biraba mu Burundi haba ikiringo cy'umukuru w'igihugu cha gatatu haba kandi n'imyerekano ibandanya mu Burundi eka ni ngingo yasohowe iyunguruza amatora twaganiye n'abashyantahe barimo Sylvester Ntwantunganya na Oscar Nibigira hamwe na Dr Jean Minani hamwe kandi na Innocent Bano tubatega amatwi
ivyo ono kuri kose mbaye nka wa wundi n'inki na mico mbega igihugu kimeze uko duva kimeze ubu uko tubibona uko turi ngaho ubona rinde yovuga yuko amatora muri kino gihe ashoboka ninde yogira atarashoboka ninde yogira atarashoboka hari habantu nako rikora koresha ibigwanisho kandi ataburenganzira afite gutwara ibigwanisho abo tuzabire kuri waraseka na police ayo matora ajuka gute hari ama radio yugaye abarundi batakimenya ibihugu hirya no hino ayo matora yoshoka gute mu gihe cya none ubona yuko hari abarundi bateshejwe izabo n'izi ngorane bagata bagahunga igihugu muri kino gihe ayo matora yoshoka gute ndashobora kudondagura n'ibindi byinshi iciwutigwa navuze gezaho bagezaho tugezaho hanyuma twicare duheze turabijanye n'ubwo byihutirwa twokora kugira ngo ayo matora azaba tuyasukuye nkuko twama tubivuga
reka tubaze nashaka mbaze n'umushinga nta inosambano mbega ico kiringo mwacakire gute amatora arashoboka muri ico kiringo cyatanzwe
uko ico kiringo cyatanzwe ari inkuru nziza da yetronse kuko mu minsi heze murazi ko cyari giteye ikibazo leta yavuga iti biragoye mugabo tukabona ko no abakuru b'ibihugu mu karere eka nabo nyine bariko baravuga ko basaba yuko bokongereza ikiringo kugira amatora ashobora kuba nanjye mu kiganiro giheze nari nifuje ko byoba kuko abarundi bamwe banze bashyira imitima mu nda kubera ibyari biherutse kuba nze nibaza ko ari inkuru nziza cyane ku byo kongereza ikiringo cyere ku by'amatora hanyuma ngarutse kandi gatoyi nuko ntibantunganya bivuze nibaza ko ibyo avuze yo bivuga nabo bishimikiye ko ari muri abo nyene nibaza ko bashobora gufasha kugira amahoro ashobora kugaruka igihe yoho muri abari mu mabara babwiye ati nimumve mu mabara barasubije mu matora icyo kiba ari icyumviro cyiza kuko ntarabe gusa babandi bahigana avuga ngo nibo babi nabo arabe ko n'ububi nabo buri wiwe kuko babwira abantu baje mu mabarabara abantu bakwiye kuva mu barabara amatora abe kuko bavuze ko amatora ashobora kuba ngo kubera hariho ingorane mwibuke ko no muri Nigeria aho tuzi byari bikomeye gusumba ngaho amatora yarabaye abantu baraje amatora kandi byabujije ko bayita ko ari demokarasi murazi ko muri Somalia byabaye abantu bari kubatera umudugararo biraba nico bituma abo babandanye bari mu barabara bari ko barahomba ahubwo amatora bashobora kwerekana yuko badakeneye uwo mu president bari ko bihakana bagende babivugira mu matora mugabo ntibagende bakoresheje ibigwanisho
Inyuma yaho amaradiyo mu Burundi nka yose tuririwe bamwe mu bamenyesha makuru bayo bari mu Rwanda kandi bavuga ku buzima bwabo bugiramiwe naho igitigiri cy'abamaze guhunga kitazwi umushyira ntahe Gilbert Nyonkuru umuyobozi w'iganiro kuri radio RPA yabwijwe rya Amerika ko bafashe inkingo yo kuba baravuye mu gihugu kugira ngo bakize amagara yabo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
hariho abamenyesha makuru bakiriko barakora n'abandi bakorera amahanga bariyo hariho abamenyesha makuru twari dusanzwe dukorana nabo ubu badatonda ku kazi kubera ko ntabo bakorera kiretse abo bari mu rufuri nabo vyitwa yuko bidegemvya nta kazi bafise kuko mwarumvise yuko hari itegeko ryasohotse ryuko ayo maradiyo ababanza kurindira ngo haze habe amatohoza yuko bakora ko abandi bose baguma basaba ati nibugururira amaradiyo akore abanyagihugu bamenye ibiriko biraba uno munsi Bujumbura igihuha baragisasi indava nta makuru atomoye asohoka amakuru ariho namakuru aca kwa za WhatsApp Telegram za Facebook umuntu wese arandika icyagombye ntumenye iyo cyavuye hanyuma bakagihana hana ugasanga barakubwiye ngo naka yapfuye atari byo atapfuye bahubwira ngo ngaha hagiye gutegwa atari byo abantu ibujumbura bari mu bwoba burya ahantu hatagira inkuru haba ibihuha ahari ibihuha naho haba ubwoba kandi nta muntu numwe nabo bose batwezwa kuba bariko barakora n'ubundi buzi ntibashobora gukora kubera ko batamutima mutima utari munda barara ntibuca
ku ruhande rwawe wari umuyobozi w'ibiganiro muri radio RPA bagenzi bawe umutekano niba muvugana bimeze bite
gushika no munsi amakuru ufise nuko nta buravamwe bose barakomeye aho bari hose hanyuma kandi nuko nizera nuko abo tuvugana bose numva Imana iriho kiretse uko kuntu benshi usanga barakinjuye bagakinjura kandi abandi nabo bagenda umutima utari munda hariho nabandi kiretse nabo tudakorana nabandi bo mu bindi bimenyesha makuru usanga nubwo bari mu Burundi bataba muhira baba ahandi hantu usanga bakinjura
mugabo baravuga ngo umunyamakuru w'intware ntahonga
umunyamakuru w'ukuri n'umunyamakuru akomeye bisigura ko umunyamakuru hari hose arakora gusa nuko ivyo bari karakora aba ashobora gushika aho hantu biriko birabera mu gihe ku rubuga uzi uko hari imitego urubuga urarukwepuka koresha ubundi bumenyi Imana yaguhaye n'ubumenyi bwo mu mwuga kugira ngo ushobore gukora ariko ntabwo bakubwira ngo umumenyesha makuru ngo nagende yitege ibombe cyane naze bamurase urusaso cyangwa urusoro rufata umumenyesha makuru grenade bayimuteyira mufata ikindi cyose bakigize kirashobora kumushikira umumenyesha makuru rero muzima ni wakenewe ntihakenewe wapfuye cyangwa upfunzwe
ndabashimiye bwana Gilbert niyo nkuru umuyobozi w'ibiganiro kuri radio RPA
nije ndabakengurukiye ndakengurukiye VOA turayikunda ni radio dusonera ahubwo twanasaba yuko mwebwe mugifise uburyo bwo gushikiriza amakuru ibujumbura mufasha cyane niba hari abandi mushobora gukorana cyangwa abandi bashobora kubunganira abamenyesha makuru kugira ngo abanyagihugu no munsi mu gihugu cy'u Burundi baronke inkuru z'imvaho z'ibiriko biraba kuko ibiriko biraba kenshi amakuru bumva abantu nibihuha kuko no munsi abantu benshi bigize abamenyesha makuru mu kwandika mugabo abandi baronke ivyo abandi banditse batazi niyo vyavuye ugasanga abantu bari mu mwijima
urubanza haruregwamwo abasirikare bakuru babiri General Frank Rusagara yakuwe mu ngabo z'u Rwanda Colonel Tom Byabagamba na Sergent François Kabayiza rwongeye kubonekamwo inzitizi zashikirijwe n'abaregwa zatumye urubanza rudatangura mu mizi nkuko byari byitezwe ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
ubwo urubanza rwasubukurwaga urukiko rwasabye ababuranyi niba biteguye gutangira mu mizi urubanza nyuma y'igihe kinini rugende rusubikwa maze General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo n'umwunganizi we bahita bazamura inzitizi basaba urukiko rukuru rwa gisirikare ko basanga nta bubasha urukiko rwagira rwo kumuburanisha kuko we ngubu atakiri umusirikare ko yabaye umusivi akaba akwiye kuburanira mu rukiko rukuru rwa Kigali iyi nzitizi ubushinja cyane bwayihaye agaciro maze bavuga ko nubwo General Frank Rusagara yasezerewe mu ngabo mu kwezi kwa 10 muri 2013 ibyakurikiranyweho kandi ashinjwa nabo bari bahuje umwuga wa gisirikare ngo bimwe yaba yarabikoza akiri umusirikare ubushinja cyabo kavuga ko ariyo mpamvu General Frank Rusagara yakomeje kuburanishwa n'inkiko za gisirikare urukiko rwafashe umwanya wo kwiherera maze ruza kwanzura kw'inzitizi y'ibura bubasha yatanzwe n'ababuranyi ntashingira ifite ngo kuko General Frank Rusagara ibyashinjwa n'ubushinjacyaha yabikoze akiri umusirikare iki cyemezo cy'urukiko nticyashimishije Frank Rusagara n'umwunganizi we bahita batangaza ko iki cyemezo bakijuririye icyemezo urukiko rwafashe cyo gukomeza kuburanisha General Frank Rusagara cyatumye General Frank Rusagara n'umwunganizi we basamura indi nzitizi maze basaba urukiko ko niba noneho rwemeye ko rumukurikiranyeho ibyaha yakoze ari umusirikare ufite ipeti rya generali ko inteko imuburanisha ubu idafite ububasha bwo kumuburanisha kuko inteko iyobowe na major kandi we yarakoze ibyaha ari generali mu mategeko y'igisirikare avuga ko nta ucira urubanza umuntu umurusha ipeti Iki cyemezo nacyo urukiko ni rwagihaye agaciro, maze urukiko ruvuga ko uregwa yakoze ibyaha ari generali, ariko ubu ari imbere y'urukiko nta mapeta gifite. Ababuranyi bongeye kuzamuna inzitizi ya nyuma, maze generali Frank Rusagara ahita yihana abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha. Asobanura ko abo bacamanza yihannye bagize uruhare mu byemezo byamufatiwe mu manza ze za mbere, zirimo iby'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Kwihana abacamanza nibyo byatumye urukiko rufata umwanzuro wo guhagarika urubanza, maze urukiko rutegeka ko urubanza ruzasubukurwa tariki ya 12 z'ukwezi gutaha. Perezida w'urukiko rwa gisirikare niwe uzemeza niba abacamanza bihanwe mu rukiko bazavanwa mu rubanza hakinjiramo abacamanza bashya, cyangwa se bazaguma mu nteko iburanisha abasirikare bakurikiranyweho ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse incabake twabashikirije. Jenny,
urakoze Frederic. Twababwiye ko mu Burundi umusirikare umwe yarashwe akicwa mu murwa mukuru Bujumbura, ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, kutaziyamamariza manda ya gatatu. Umukapitene mu ngabo z'u Burundi yabwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko uwo musirikari ari umwe yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa kubigaragambyaga bateraga amabuye. Ubushamirane bwabaye mu gihe Perezida Nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu. Nta kiramenyekana ariko niba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya Perezida riteganijwe ku itariki 26 ukwezi gutaha kwa gatandatu. Akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya Afurika k'umutwe w'abadepite wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kumvise ubuhamya ni ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda no hanze hamwe n'ababivuguruzaga. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko yasohotse mu mwaka w'2011 mu gihe cy'umukwabo wakozwe ku rupangu ingabo za Amerika ziciyemo uwahoze ari umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden mu gihugu cya Pakistan. Izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya Amerika byavuze ko zibisohoye nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya Amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'2014 ryabiteganyaga. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International uravuga ko guverinoma ya Zimbabwe iniga ukwishyira ukizana kw'amaradiyo mu gihugu, kandi ko kuba yima ibyangombwa byo gukora abadafite aho bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi ari ukuzitira ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka. Nta maradiyo yigenga afite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu. Amasosiyete y'itangazamakuru abiri yonyine, imwe y'umuminisitiri muri guverinoma n'indi ya Leta, niyo yahawe uruhushya rwo gukora. Ibiro Amnesty International, umuryango urengera uburenganzira bwa muntu, wasohoye raporo isobanura neza ibyo yita ihigwa ry'abantu baharaniye ko amaradiyo y'abaturage yahabwa uburenganzira bwo gukora. Icyo uwo muryango usaba, mu byo usaba harimo gukora ku buryo Abanyazimbabwe bishimira ukwishyira ukizana mu kuvuga icyo umuntu ashatse bijyanye n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ikindi ni uguha ibitangazamakuru impushya zo gukora binyuze mu mucyo. Ikindi cya gatatu ni ugukuraho inzitizi ku bijyanye n'amafaranga agenda yiyongera kubera ibihano bishyirwa ku bashaka gushinga amaradiyo y'abaturage. Icyanyuma ni ugusaba inteko ishinga amategeko kubahiriza inshingano z'itegeko nshinga ku bireba amaradiyo.
Nshuti mwese mukunda iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa moya na saa mbiri zo mu gitondo. Turashikiriza amakuru, turongera kandi tubashikirize amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo ku muhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubashikiriza isaa moya n'igice. Mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka nyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inkengera z'ibiyaga zirononekara mu gisuku ryazo rititaweho. Igisata cishira hamwe mpuzamakungu ONU kijejwe ibidukikije ku isi kimenyesha ko ibice 90% by'abantu baba hafi y'ibiyaga bati imicafu ku nkengera yabyo. Ukurengerwa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu mahinguriro yegereye ibiyaga kuratitura isuku ryaho. Twasanze ko inkengera z'ikiyaga Baikal cyo ku mugabane wa Aziya kimaze gushika ku birometero z'ubwuzure 1,500 mu gihe ikibanza cyari gitegekanijwe kijamwo 500 gusa nk'uko ishyirahamwe OMS ryabitohoje haraciye imyaka 3. Uburimyi bwikora ku mwavu w'ikizungu hamwe n'imiti yo gupompa indimo kongerereza ubumara mu isi ndimwa. Amatohoza y'ishyirahamwe OMS yo mu myaka 3 iheze yerekana ko bugeze ku bice 125% muri icyo kiyaga. Ukudatunganywa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu ngo kurabimvo zo kwita ku biyaga kubabyegereye. Uko ibintu biri byunyugwa n'uko atabigo by'ubutegetsi bibijejwe hafi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF yitaye neza y'ibibondo ku isi ibimenyesha mu cyegeranyo cyo mu myaka 2 iheze. Ukubaka hagati y'imetero 10 uvuye ku kiyaga ikuba gukurikije amategeko. Amatohoza y'ikigo cyita iterambere ry'abanyagihugu cya kaminuza y'igihugu cya Mali ahanura ko atagikogwa na kimwe cyoharangurirwa kidasabiwe uruhusha mu burongozi buhegereye. Ukutarangura neza imiti ijyanye no guhamba mu mihingo ya Aziya bigira ingaruka ku mazi. Twasanze ko ayuruzi gang bwo mu gihugu cy'Ubuhindi yakira ibiziga by'abantu bishika 400 ku munsi kubw'inkuru duhabwa n'ishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije byo muri icyo gihugu. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa ry'inkengera z'ibiyaga. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine ya Rumonge. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati twotunganya gute isuku ryo kunkengera y'ikiyaga ku neza y'amagara yacu. Ngizi nyishu bamuha
nukutahamesera nk'ibyambagwa tukirinda gukuburiramo imicafu.
Nuko ijya myanda yagereho yagatamanika bofata nk'imetero kuva ku kiyaga bakigize nyuma cyane.
Amazu yigira ikiyaga akigira inyuma kuko bamaze kwigira ikiyaga baca bacunona
bajya abantu basanze baba kunkengera Tanganyika bo baha imetero kugira ngo bakingire aho hantu kuko nk'imicafu yose basabage na mazi bakogamwe bakameseramo
bajya abantu bonona nk'impande y'ibiyaga basabare kora nk'amatoilete hijya y'ibiyaga
kwimba ibinyamarega birebire basiremo bijya bintu bibi bibi ntibije mu kiyaga.
Tugasubira tugatera nk'ibintu by'ibiti bikigize inkukura kuko inkukura iva ku misozi ivya n'ibintu byinshi.
Thank you.
ibura ry'uburyo ricumbagiza utwigoro rusangi twibihugu bihurira ku biyaga inkurikizi no kubushakashatsi mu by'isuku budakogwa nkuko bimenyeshwa n'umugambi IBLC w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga Chad tumenyeshe ko ubukene bwugarije ibihugu bimwe bimwe ari mvo yo kudasukura inkombe z'ibiyaga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu kibanye cha Congo bumenyesha ko uburyo bubonetse kibukoresha mu kugwanya ibiza nka korera ukudasukura ibibanza bihuriramo abantu bafata akayaga ni mvo yo kuhandurira indwara zitari nke akarorero ni gwirirana ry'imigera ivuye ku mwanda mukuru mu karere ka Manitoba muri Canada nkuko ikigo citaho amasoko y'amazi cyo muri ako karere cyabitohoje haraciye umwaka umwe kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane zisukurike ku nkengera z'ibiyaga tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Rumonge Joseline ijambo ni gwawe
Urakoze Diane kumi ijambo kumetera imwe gusa uva ku kiyaga Tanganyika abakenyezi n'abana barasesa ibisabuni n'ico gimpunzu bamesura ku nkengera z'umwe hawe uburovyi muri zone kizuka nta nyabarega rusangi zihari kukaba nkako ibibazugwa vy'imbaho ibisigarira vy'ivyo kurya cyo kimwe no mu mwanya buzanwa n'abahadandariza jandagaye ku musenyi byongeye iyo nzura gy'utunogo tumwavu bitegwa nuko ari duto duto inkurikizi nuko yiburuka imusozi mu gihe cy'imvura nkuko Saidi burihabwa umunyagihugu abivuga imyanda yo kuri mwika na kabonambo imisozi ihanamiye ikiyaga imanukira kuri Tanganyika uko ibintu bigenda ijanwa n'imiserege iva mu mihana nkuko Abel Ntirandekura umurovyi abivuga utuzu twasugumwe tubiri gusa nitwo mbona kumwehaho mu kizuka inkurikizi nuko abaza ukiyaga bakunze kwituma hirya no hino mu vyatsi nkuko Saidi Mukanya avyemeza umwidogo w'abarovyi ufatiye kuko n'abatujejwe batama hafi twumvirize Godefroid wabimaze ubute
urabona abagaho n'amawesabire naho nye ntusanga yoguruye imisi yose naho murovyi wahariye ntazakunya muri amawese ngandi kizoshoboka
abanyagihugu ntibashira inguvu hamwe mu bikorwa byo gukingira imisozi ihanamiye ikiyaga Adeline Kabura umunyagihugu avuga ko umwe wese aharura mu irembi we gusa abarovyi ku ruhande rwabo bikorana bo nyene biciye mu makomite yabo Abel Ntirandekura yemeza ko biyubakiye utuzu twasugumwe batabifashijemwe n'intwaro inkuru dukura mu kizuka zimenyesha ko abarovyi cyo kimwe n'ababa ku nkengera z'ikiyaga badakurikiranira hamwe amategeko y'isuku inkuru ikizi nuko batumvikana ku bihano bifatirwa abayarenze nkuko Omar Hakiri abivuga ukudakorana kw'abajejwe intwaro mu gasagara ka kizuka kumwe n'abaserukira abandi mu burovyi gusubiza inyuma iterambere ry'isuku ku nkengera z'ikiyaga twumvirize Amani Sirabahenda umunyamabanga mu runani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Rumonge
kenshi amaraporo twamatwi tanga kubajejwe intwaro ngaha mu gisagara kugira ngo bitunganye neza mu vyisuku ariko ntituraronke nyishu ishimishe
abanyagihugu bo muri zone kizuka barakarigwa n'ingwara ya korera abagera ku 220 nibo bayigwaye mu mpera z'umwaka uheze kubwa Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi ibururi inzoka zo munda ku bana bakiri bato nazo nyene zirabageramira Delphine Shimirimana umukenyezi aba mu kizuka yemeza ku mwana wiwe yama kumiti yazo kubakuze naho amibe nizikira burundu izahake Nduwimana avuga ko yama yazipimwe kwa muganga ingwara ya malaria irasinzikaza abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kubwo abajeje amagara y'abantu mu ntara imyanda yaho yorohereza igwirirana ry'imibu urukushi ku mubiri rutegwa n'udukoko tuyinyegezamwo utwo natwo tubafatira mu mahema iyo babajyamye nkuko Salvatore Ntirandekura umurovyi abivuga muri rusangi ingwara ziturutse ku isuku rike muri kizuka zitegwa n'ubukene bw'amazi meza twumvirize Isa Nizigiyimana umunyagacimbiri mu kizuka
kugira uronka amazi bisaba yuko ugenda kuvoma mu kagongo ibido mukayigura amajanane wa muntu adafise amafaranga yo kugura ya amazi arayakoresha akayakoresha mu kuyanwa akayakoresha no mu kuyatekeza no kuyamesuza uduhuzu
amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha amazi meza nakurikizwa mu buzima bwa misi yose imvo nuka kogwa na cyane cyane mu gihingwara zadutse nkuko Saidi Mukanya umunyagihugu avyemeza zongeye agarukira mu turere tuba tugeramiwe gusumba utundi ingaruka nuko abatarafatwa babona ko ari ingwara ikiri kure yabo nkuko tuvyiganirwa na Fiacre Munezero umunyagihugu wo mu Rumonge abanyagihugu ntibahebe ingeso yo kuza gukorera ku kiyaga abo twasanze kumweha bavuga ko basubira kuhaza umwumwe inyuma y'ibiza igikorwa cyo kwigisha ibyerekeye isuku ryo ku kiyaga gisaba kwamiza ko twumvirize Omar Hakiri umurovyi wo mu Kizuka
Umvije kiza giteye gusa ni hamwe bacha umva ibintu ntagira basubira kumesera mu mazi. Ubona ko kwa kumesera hadi ntubwo abari byo bizi. Abantu bose naba bari ngai mpande ya Tanganyika.
Inama yerekeye isuku ryo kukiyaga Tanganyika itunganywa rimwe mu kwezi ku rwego rwa commune Rumonge nkuko Gerard Ndikuriyo mustanteri waho abimenyesha.
Ibinyabuzima byo mu mazi birapfa kubera amazi yanduye. Ikigo cyo mu Faransa kijejwe uturere dukingiwe ku nyanja kimenyesha ko bishobora guhona. Ukudashitsa imigambi yo gusukura hafi y'ibiyaga ni ngaruka yo kutagisha inama ababa hafi yavyo. Kukaba nkako ukumenya inyifato mu by'isuku yabahegereye kufasha gutora inyishu ibereye kuko ishira hamwe gita ineza y'ibibondo UNICEF ryabitohoje. Imyaka ibiri heze igerera ku bwinshi ry'abantu hafi y'ibiyaga ritisunze amategeko ikwega isukurike amatohoza y'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo mu myaka ibiri heze yerekana ko abantu bandagaza imicafu ahariho hose kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane z'isukurike ku nkengera z'ibiyaga tega amatwi ikiyago twagiranye na musitanteri wa komine ya Rumonge Gerard Ndikumana aganira na Joseline Nduwayo
Ndikumana Gerard ndabaramukije
turabaramukije
muravye hari ibivuko bitandukanye biroroshe kugira isuku ryaho iyo mirimo ibera
nuko mwayibonye inkengera zacu abantu bose niho bibera kubera inyongo ziva mu ico kiyaga kubera ubwo bwinshi bw'abantu bituma n'ikibazo cy'isuku kitugora cyane
nizihe ngorane zituma isuku ritaboneka
ni ukuvuga ibintu byose biva mu misozi ya ruguru byose biruhukira ya kukiyaga twebwe mu byo dushoboye turagerageza gukura iyo micafu nubwo bigoye kuko ibikorwa ni byinshi ikindi naco dukora nuko tumaze kwitura abadukurira tukabara tutinukuri nikibazo kiri ngaha mu Rumonge imicafu iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika irarenze
hari ibikorwa muhora mukora byo gukingira iyo misozi hanamiye ico kiyaga ca Tanganyika
haba nk'umwe mugambi wa leta bikorwa rusangi naba guhimiriza bene bigihugu gutera ibiti kwinzi ku imisozi hanamiye iki kiyaga ariko baranaho iki gisagara kiri nubwo dutera ivyo biti amazi yaramanuka kandi arahitana n'imicafu iri mu mazu y'abantu ku bwacu komine biraturengeye
mbega hari ibihano bitegekanijwe kuri uwo mwosanga ariko arakora ibitaruranye ku kiyaga Tanganyika
ego dukoranye n'ababijejwe mu bushikanganze bw'amagara y'abantu bijya bikogwa byo kumesura impuzu byo kogereza abana bwo kogereza ivyombo biri mu bintu twahagaritse ariko nko mwabonye kiyaga ni kirekire cyane barashobora kwigiba ariko igihe umuntu afashwe arahanwa
Gerard Ndikumana ndabakenguruka
nakoze namwe
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije
I was a yewe, 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 I was a yewe,
Tubibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cyitwa rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa cy'inkengera z'ibiyaga. Waruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Ubu nawe akaba ari hano mu studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ingona kenshi zirafata abantu mu kiyaga zikabatwara bariko baracogamwo, none leta nta bubasha ifise kugira ngo ikingire abo bantu baze baracogamwo.
Ubwa mbere barashobora gushiraho ibintu bibuza yuko abantu begera inkombe z'amazi, igashiraho amategeko ko basanzeho bakamutangisha amande n'ibindi bihano bijanye no konona ibidukikije.
Mbaza ndakwishura.
Kuri Tanganyika hari kwakobwa iki kugira ngo bashireho ikintu dufate ingenzi zoza kuraba kugira ngo cyo kwinjiriza igihugu?
Murazi yuko leta yatanze ibibanza bitandukanye irabiha abanyagihugu kugira bateze imbere izo nkengera mu kubaka amazu aho abantu baruhukiramo bakahubaka kugira bakwege ingenzi. Byose rero biratuma leta ihungukira.
Mbaza ndakwishura.
Rakunze kubona ahantu mu bisagara canke mu bihugu bitaye imbere bakunda kubaka iruhande y'ikiyaga, ntacyo byabifasha ku magara.
Ku nkengera y'ibiyaga harabereye ijisho, mbere aho usanga hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora kugira aruhure umutwe wiwe, eka n'ibindi n'ibindi bishobora gutuma amagara yiwe aruranirwa.
Mbaza ndakwishura.
Abantu bakunda gukora bandura ingwara cyane cyo kimwe n'abantu babahejura mu mitumba.
Abo banwa amazi yo mwitanganyika batabanje kuyateka ngo bice twatukoko twonona ubuzima bw'umuntu bashobora kusinzikana amagara. Ni byiza yuko bajya baba hafi y'amazi ya Tanganyika batoshoka bakoresha ayajya amazi kujya bubanza bakayateka kugira bice ubukoko bwose baheze bayakoreshe ari meza.
Rugamba rwa makika yanje kwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko kuri Tanganyika amazi atera kamwe ntango hano bizotera mu minsi mike.
Murazi kwiya kiyaga Tanganyika gikoreshwa n'ishirahamwe Regidezo kugira itanga amazi mu ngo zitandukanye zo mu gisagara cha Bujumbura. Murumva yuko biramutse bigabanye n'abarundi bose bazohahombera.
Mbaza ndakwishura.
Ge bantu begereye ku kiyaga cha Tanganyika iyo bamese murarya amazi hari ico vyica
vyonona ayo mazi vyonona ibinyamuzima kuko ajya amasabuni arimo ubumara bwonona ubuzima bw'umuntu bwonona n'ibinyabuzima biri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika.
Mbaza ndakwishura.
Nko ku kiyaga Tanganyika ugahora imicafu ijayo nka 80 plus uhura ari imicafu iva mu mahinguriro ya leta. Leta yo yitegekanye iki kwiye imicafu ijayo?
Leta niyo kwemera yuko ikiyaga Tanganyika ari cyo buraro n'uburamuko mwizero w'abarundi bose ko bocunona ukonya kigasinzikaruko.
Mbaza ndakwishura.
Harya hino nyene ku musenyi n'indagara zari zegereye cyane ariko ubarinda gufata urugendo rurerure. Ibyo byo babitumwa niki kwanza? Aho hari ibintu leta yo birikirakora kugira ngo uwo mwimbo wongere uboneke nkuko byari bisanzweho?
Ego leta iragerageza uko ishoboye mu gutanga inyigisho kubaba hafi y'inkengera z'amazi, gushiraho abantu bacungera ko bategereza kuhagira isu libereye kandi no kutahonona.
Rugamba rwa makika yanje. Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Twatubona abantu bagira ku kiyaga babuza gukoresha siyansenga bita firemaya. Hari ingaruka mbi izo nsenga zifise ku binyabuza byo mu kiyaga.
Inkurikizi nuko ayo mafi namara umwanya acapfa kaca yononekara. Murumva yuko yononekaye atari meza ku magara y'abantu. Bavuga ko firemaya zirimo ubumara bwica ayo mafi bagiye kuroba.
Mbaza ndakwishura.
Amazi ya Tanganyika uyoze kenshi Ntangwane yotera.
Kuko tuzi yuko kunkengera ikiyaga Tanganyika isuku ritahabereye. Si byiza rero ko ayo mazi umuntu yoyimenyereza. Kuko bavuga bati umuntu nyoge amazi meza amazi asukuye yoge n'isabuni kugira agire isuku ku mubiri wiwe.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba kumenya itandukaniro rya amazi ari mu misozi n'amazi yo ku kiyaga ayo basumbye akamaro ayandi canke meza gusumbya ayandi.
Nayo mu misozi kuko n'amazi abavuye mu bigega by'amazi bishashe munsi y'imisozi n'amazi asukuye n'amazi afise akamaro kenshi ku banyagihugu bari hafi yayo. Rero niyo mazi meza yo gukoresha kurusha amazi ya Tanganyika kuko amazi ya Tanganyika arimo imicafu itandukanye.
Mbaza ndakwishura.
Hari ukuntu kenshi usanga bakunda kubuza kubaka Rwanda y'ibiyaga ibikoresha ikiyaga Tanganyika kenshi ko biba mu mazi bubatse ngaho Rwanda y'ikiyaga hari ngaho ko byogera
birashobora kugira ingaruka mu binyabuzima biba hafi y'ikiyaga iyo imetero zatunganyijwe kugira umuntu yubake n'inkombe y'ikiyaga zitubahirijwe ariko atabikurikije murumva yuko ingaruka zozo ntizibuze kandi azuba ari karonona ubuzima bwiwe eka nibwo ubunyabuzima nyene biri hafi y'ikiyaga.
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije
uhere kunama ahiyo kumukaza inshuti zose uzinkangurire. Heri jamino aho hiyo imanamba mahanga yosu yankangurire babuze yewe babuze yewe kutema no guturira amashamba batite rubugaragwa babuze yewe
twijambo abanywanyi bacu umunywanyi ativuze izina yatwandikiye abaza ati none sida irandukira iciye mu mate cyangwa mu moso muganga Anita Munyana ufashiritse umunywanyi.
Hari ibintu bitandukiza hari ha mate hari ha mosozi hari hivyuya iyo umuntu akoroye cyangwa akasamura ivyo byose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida canke iyo umubu uri iyo umuntu agena n'umugera wa sida ngo kajye ubundi ngo muce umwandukiza eka namba ibyo byose nta na kimwe chandura eka no kumuha yambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha kumvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agenana na mugera sida ntagenda mu
kingira.
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inshu hawe na muganga zamufashije. Uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro inyibutsa abasokuru uno munsi uvuga uti umugayo uragamagiranwa bikubwiye iki
nimba ningaho onye akaba ariho umuntu angaya cangirane ndashobora kwamata ariko turatera inkuru akangaya kandi tukaganira
bikubwiye iki.
Naho umuntu aba yakugaye ntacyo bivuze kuko urashobora kubandanya wandanya ukagendagenda cyangwa ukakwandanya ukora ibikorwa tangora ni kuko ntacyo aba yakugize
bikubwiye iki.
Iyo umuntu akugaye ntacyo biba bitwaye wewe muragendana ukabumuze nawe akabakuze hanyuma mugabo ugacyumwereka yuko umusumba ukabireka byose ukabireka uko nyine
arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimiye Joseline Nduwayo na Alain Yves Irankunda bafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera cyangwa mubaza kwandikire kuri VOA Bujumbura mu byandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 Change kuri mirongi lindwi na zitandatu, amajani chenda na mirongi ne, amajanane na mirongi tandatu. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse, ndabasetze ndabifuriza kugira magara meza na ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. So many men, so many.